Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hazwe.
Mirwe change mwaramutse nchuti bagenzi ba radio Inzamba gateka kawe turi ku munsi wa kane igenekezo rya 26 rusama umwaka wa 2022 tubahaye ikaze mu makuru twabateguriye nayo akaba aza kubagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira.
Umugwi w'igihugu warujejwe kumenya ukuri no kunwanisha abarundi wavuye umugwi w'umugambwe uri ku butegetsi mu gihe wahavuye witaho ihangiro ry'umugambwe gusumba gushira imbere ineza y'u Burundi. Muraza kumva icyo amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike avuga kuri iyo nyifato y'umugwi sévère. Naho leta ishaka kwerekana ko ishyirahamwe Onatel ryahombejwe n'ubuyobozi bwaryo, abakozi baherutse kwandika icyegeranyo cyerekana ko iryo shyirahamwe ryatanguye guhomba mu mwaka w'2009, mbere yaho rikaba ryaharugwa mu mashyirahamwe ashobora no kuramira leta mu gihe igize ikibazo cy'amafaranga. Navyo nyine mu kanya murabikurikira. Abashinga amateka ntibatamirwa ijambo, barafite akazi kabo. Si umushikiranganji abategeka gutora itegeko, ni nyuma yaho umushikiranganji w'ikigega cya leta abwiriye abashinga amateka ko botora itegeko rigenga amafaranga azokoreshwa mu mwaka w'2022 ushira w'2023 nk'uko umenga ntibafise ububasha bwo kubyanka mu gihe batabitahuye. Mukanya turaje mu idonido ujyano makuru sangwa ikaze.
Inzamba
turano makuru mu gisata cy'ubutunzi ishiramwe ryo gutuma tumanako amakuru Onatel yarakoze birashimwa mu myaka y'imbere y'2009. Iryo shyirahamwe ryaranafasha leta mu gihe habaye ikibazo cy'uburyo kuko ryari rihagaze neza. Ivyo biri mu rwandiko rw'impapuro 10 rwanditswe n'abakozi ba Onatel aho berekana ingene ryagiye rakora kuva rishingwa mu mwaka w'1999 kugeza ubu. Ivyo bigatandukana n'imvugo y'abategetsi b'uyu munsi bagiriza abayongoye kuba bararihombeje gushikaho barya umutahe n'inyungu. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Georges Nimenya.
Muri uwo rwandiko abakozi b'ishyirahamwe ryo gutumatumana k'amakuru rya leta Onatel barerekana ingene ryagiye rirakora kuva rigishingwa mu mwaka w'1979. Icyo gihe ryari ryo shyirahamwe ryonyine rikorera mu gisata cyo guhanahana amakuru. Mu mwaka w'1991 leta y'u Burundi yarongereje umutahe ku mafaranga yatanzwe n'ibanki y'isi yose. Kuva icyo gihe ishyirahamwe Onatel rica rirakora rigwiza umwimbu bimwe biboneka, isubiza umutahe leta yongera iratanga n'inyungu kuri leta. Uwo ni umwe mu bakozi ba Onatel yaganiriye na radio Inzamba.
Kuva mu bihe bikibe amayetere na mabutena rimwe aho bari bayikwirije umutahe w'imiliyari zibiri baje gukora barunguka umutahe wari havuye uragwiza 10 Onatel yarungutse iratora amakori iraheba abakozi iraha n'inyungu leta iraha umutahe Onatel yatanze inyungu kuri leta shebuja. Babaye ko twebwe muri Onatel twari inyungu n'umutahe, ishyirahamwe Onatel ntiryari inyungu n'umutahe. Amahera imiliyari zibiri ryatanguranye yarayishikira ku mwaka w'2008 honyene Onatel yatanze inyungu kuri leta y'amahera ashika ku miliyari 2.5.
Ishyirahamwe Onatel ryatanguye gukora rihomba kuva mu mwaka w'2010. Abakozi bakavuga ko ibyo byose byaba badasiba gusemerera.
Guhera mu mwaka w'2010 ko twavuye kuri izo miliyoni 18 tugashika shifa d'affaire y'imiliyoni 18 gushika nayo dushika kuri shifa d'affaire y'imiliyoni 5 cyane cyane amadeni akatubona umurengera ku buryo bw'uko uyu munsi dushitse ku ideni y'imiliyoni 17 kibabanje n'uko atakiri ko kirakugwa kugira ngo twisununure twebwe abakozi tururira atashitse n'ibyo bikore ko akabara kaza kabaye guhera mu mwaka w'2015
abakozi baonateli bakavuga ko nyabona iyo ataba sindika yabo yagumana ntajyo isemerera ko nibihuha uyu munsi bavyarahutse kuva kera mu makuru yo kuri uyu wa gatanu tuzobabwira zimwe mu ngingo zagiye zirafatwa na leta hamwe n'abari barongoye ishirahamwe onateli ziri mu vyatumye iryo shirahamwe rigera aho rigeze uyu munsi.
Arakoze George Nimenya, turabandanya nano makuru twateguriye mu gisata cintwaro ibereye inama nshinga mateka iserukira abanyagihugu integuro yitegeko ije barayiga bakayihinyanyura ku neza y'abanyagihugu ntibatamikwa ijambo ngo barihezagire. Ivyo bivugwa na Frederico Bamvuga Inyumvira yahoze yari cegera c'umukuru w'igihugu. Ni nyuma yaho umushikiranganji w'igihega ca leta Domitien Ndihokubwayo asavye kuri uyu wa mbere inama nshingamateka ko ihezagira vyihuta integuro y'itegeko ryerekana ingene amafaranga leta yategekanije umwaka w'2021 ushira w'2022 yakoreshejwe. Kubwa Frederico Bamvuga Inyumvira inama nshingamateka iriko ikorera mu kwaha k'umugambi uri ku butegetsi ni nkuru tubaza Vanessa Muhiteka.
Domitien Ndihokubwayo umushikiranganji w'ikigega ca leta imbere y'inama nshingamateka kuri uyu wa mbere ariko arasigura integuro y'itegeko ryerekana ingene amafaranga leta yateganyije umwaka w'2021-2022 yakoreshejwe. Yarasabye abashingamateka ko bunyerutsa bagahezagira iryo tegeko rigatorwa ryoye gusubizwa inyuma, atako ababwira yuko basanzwe bafise itegeko ribasaba kudasubiza inyuma integuro z'amategeko.
Honorable report mu kibazo cya 19 yagarutse ku bwene na birenze itegeko mu ngingo yaryo ya kabiri ubirenze amategeko yacumuje aho bikenewe. Sinzuma vuze mu ntumwa hariya mba mo tuyisubiza inyuma kugira ngo dukurikire umukuru w'igihugu ibyo yakoze, aho ho muhava musanga na je n'itegeko rihava ridufatira hamwe twese kugira ngo hariho na operasiyo yo gukorera kuri ine yari nziza imaze roho vuga ngo tukijana nisubire inyuma none byatinzwe ni byo twaba tukibahije. Kimwe ndabasabe kuri integuro twatanye muyerekanye nasi kino ariko bivuga ngabo twakenyere kugira ngo muyerekanye ntayandi ho yarinzwe.
Frederico Bamvuga Inyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu aririkana ko inama nshingamateka iriko ikorera mu kwaha k'umugambi uri ku butegetsi. Integuro y'itegeko ije abashingamateka barayiga bakayihinyanyura ku neza abanyagihugu.
Inama nshingamateka iserukira abanyagihugu, itegeko iyo rije ntibarihezagira bararyiga bakarishine bakarisubiza inyuma, hanyuma rero bakarisubiramo abarirumisa bakarisubiramo bakarihinyanyura bakagaruka rimeze neza biza kwishyura ku myitwarariko y'abanyagihugu. Abo bashingamateka babwiza kubaza bati mbega aya mahera tubona muri uyu mwaka abanyagihugu bazoronka iki, imiryango igiye ku banyagihugu imeze gute, kandi bakayivugira hejuru n'abanyagihugu bakayumva none ko ari amahera yabo none babigegereza iki? Uyu munsi inama nshingamateka mu bisanzwe navuze ko bari mu mugambi umwe niwo nawo bagena ni nawo bategeka ati genda mukora uku, hanyuma rero ibyo by'abanyagihugu ni iby'inyuma ariko ibyo tukenera gushikako si iby'abanyagihugu n'ibyacu.
Tubibutse kuri uyu wa mbere nyine imbere y'inama nshingamateka Domitien Ndihokubwayo umushikiranganji w'ikigega ca leta yemanze ko amafaranga yinjira mu kigega ca leta azananye mu basirikare bagiye kugarukana amahoro muri Somalia na Centrafrica ari banga ritovugirwa mu nama nshingamateka.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri web3@ inzamba@.org.
Ano makuru tuyabandanirize ku mwihwezo w'icegeranyo cya Sever. Amashirahamwe 20 adaharanira ivyicaro vya politike aranegura yivuye inyuma ibikorwa vyaranguwe n'umugwi ujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira Sever. Umwihwezo ayo mashirahamwe yakoze arerekana ko abagize uyo mugwi ari abantu batigenga na gato. Ikindi cerekana ko uyo mugwi wakoze nabi amatohoza nuko washatse kumenya ivyabaye mu mwaka w'2022 gusa, kandi igikorwa cawo cari guhera kuva Uburundi bwikukiye gushika mu mwaka w'2008 igihe umuhari Parle Perhutu watera igikumu ku masezerano yo guhagarika intambara. Tega matwi Apoloni Simbizi wo mushirahamwe ABC Canada rimwe mu mashirahamwe yakoze uwo mwihwezo.
Iyo mashirahamwe ya societe civile na diaspora vuga cerekeye ingene uwo mugwi wo kumenya ukuri n'ukuriye kuriranira sever washizweho wategerezwa kuba umugwi wigenga urimo abahinga b'abarundi n'abanyamahanga ariko suko vyagenze acakurikijwe nta n'ivyashitswe ko n'abarundi mu gihe babiganira mu 2010 zaheje ngo bifashe leta mu gushiraho uyo mugwi ntibabikurikije. Ica kabiri cerekeye intumbero manda y'uwo mugwi kuko amasezerano ya Arusha yategekanya ko umugwi sever ugira amatohoza ku kiringo kinini cerekeye amakuru Burundi bwagiye buragira kuva mu kwikukira kw'igihugu gushika mu 2008 aho parite UTFNL yashira umukono ku masezerano ya Arusha. Aho umuntu aca yibaza igituma umugwi sever watoye ivyabaye mu 1972 mu gihe hari ibindi bihe imbere ya 72 ni nyuma yaho arabaye ubwicanyi bwinshi bw'agahomera buntu. Amatariki ni menshi notanga nk'akarorero mu 65, 69, 88, 93 mbere ni minsi yakurika.
Ayo mashirahamwe yaratangazwa kandi no kubona umugwi sever wihutiye kuvuga ko ubwicanyi bwabaye mu 1972 ariho nyabwoko ryakorewe abahutu mu gihe hapfuye abantu b'ubwoko bwose. Ikindi naco ngo amatohoza y'umugwi sever yabaye mu gihe mu gihugu hari umutekano muke, ivyo navyo bikaba byatumye abantu batinya kuvuga ukuri. N'ubunyene kurikira Apoloni Simbizi.
Ikindi naco ningene umugwi waciye uhizina ubwicanyi bwo mu 1972 udafise uburyo n'ubuhinga bukwiye bwo kwihweza ibisigarira wagiye urazura mu gihe bizwi ko ari abahutu ari abatutsi abaganwa canke abatwa bishwe muri ubwo bwicanyi n'inyuma yawo. Ikindi cyo kwibaza ni iki kizokurikira. Amashyirahamwe kandi ikindi uvuga n'umutekano muke waranze igihe cy'amatohoza ya CVR kuva mu 2015 harabaye ubwicanyi uguhunga ku bwinshi bw'abarundi kudasonera agateka kazi na muntu nk'uko tubisanga mu maraporo ya ONU n'ayandi mashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu bikurikije igihe habaye ukwiharira ubutegetsi ku mwisi Petero Nkurunziza muri ico gihe. Biragoye rero ingene abantu baheza bagatanga inyishu ku bibazo nk'ivyo badatinya guhohoterwa mu gihe bavuze bihushanye nibyo kumbure intwari ishaka.
Turabandanya n'amakuru twabateguriye kuri radio Inzamba Gateka kawe mu bijanye no kwemera Imana naho abakirisu bo ku isi yose bahimbaje kuba 26 rusama umunsi wirira mu ijuru rya Yesu Kristu. Mu nkuka ya misa yaherejwe kuri uyu munsi mu gisagara cha Bujumbura, Patiri Agatonga Hungu yabwiye abakirisu ko uyu munsi ari ubutumwa ku bantu bakiri ku isi bose gukora ineza aho umwe wese aherereye. Yasavye abakirisu baraho gutegura icegeranyo cyiza bakiri kuri iyi si umwe wese azoserukana imbere y'Imana umunsi yarangije ubuzima abwiwe. Umviriza Padiri Gahungu.
Iyo rira mu ijuru rya Yesu iraheza rikatwereka rero ubutumwa bwacu kuri iyi si aho kuguma turaba mu bicu. Yesu agira ati hindukira urabe iyo si ubaye ko. Erega iyo si irakeneye ubutungane, iyo si irakeneye amahoro, iyo si irakeneye kuba mu kuri, iyo si irakeneye kuba nziza, iyo si irakeneye kuba nyeranda. Ntihagire rero urudui rwo kwiganza aho uherereye kandi warabatijwe kandi uri mutoya wa Yesu Kristu. Aho kuguma uraba hejuru Yesu agira ati nurabe iyi si, iko ikibi gikwiye kuranduka kikava mu bantu uzoyibonamo ugwango uzoyibonamo inzigo uzoyibonamo igikenye uzoyibonamo ubugunge uzoyibonamo ukozi bw'ikibi uzoyibonamo akarenganyo uzoyibonamo amacakubiri yazingamisa abantu uzoyisangamo imico mibi uzoyisangamo ingeso mbi igihe rero cyose Imana iduha ngaha ku isi ikiduha kugira ngo dutegure raporo nziza tuzoserukana imbere y'Imana umunsi tuzorangiza ubuzima ngabwo ngaha ku isi hamwe azogira ati mbega mwene wanyu wamugiriye iki katife de ton frère duciye dusozerera no makuru twariko turabashikiriza mwakoze mwe mwese mwariko muradukurikira bagenzi bacu badufashije kuyegeranya nabo barakenuye Edi Claude ni nazo ariko ndabashikiriza ndabifurije kuranirwa iwanyu mugire amahoro naho ubutaha